mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Nta kosa na rimwe ijwi ry'Amerika ryakoze ahubwo ijwi ry'Amerika tukaba tukidogera ko itaduha ikibanza gikwiye. Uyu munsi biragaragara neza yuko hari ubwoba bujanye n'ireferandumu.
Uyu ni Pancras Cimpaye avugira urunani Senare de ruhurikiyemo abatavuga rumwe na Leta y'Uburundi agaruka ku ngingo y'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC yo kugara imirongo ya FM ijwi ry'Amerika ryahora risamirana ko mu Burundi. Iyo nkuru Chokimene yerekeye abarimyi b'igitegwa c'umuceri muri komune ya Gihanga intara ya Bubanza turacari mu Burundi baraje ushinga n'ikibazo c'imyuzurira ni mukanyisasa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijo rya Amerika. Ijo rya Amerika nta kindi ryazize mu kugarirwa imirongo yayo ya FM mu Burundi atari bihe by'amatora ico gihugu kirimwo. Ivyo bivugwa na Pancras Cimpaye yavugira urunani Senare de ruhurikiyemo abatavuga rumwe na Leta y'Uburundi mu kiganiro tugiranye mu kanya. Pancras Cimpaye yatanguye ambwira insiguro aha yugarwa ry'imirongo ya FM y'amaradio y'ijo rya Amerika na BBC mu Burundi. Reka mutega amatwi ikiganiro twagiranye.
Ingingo yo kugara ijwi rya Amerika na BBC iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwo gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imvaho ku mabi ariko arakorerwa mu Burundi. Ibyo rero twabyakiriye nabi, ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo, kuko n'ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero yuko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga, uwo batavuga rumwe ari nyagupfa. Aha rero ntawoheza ngo abidehe aho Burundi bwimirije ni hari igizwa shingiro rishasha no ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga. Uyu munsi twumvise n'amakuru yuko n'umenyesha amakuru wanyu bamwatsa ibikoresho.
Mukabona ko ku mpande zose haba ku rwego rw'ijwi rya Amerika canke ku ruhande rwa Leta y'u Burundi aho turavuga nk'urwego CNC rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi ariko rubarizwa muri Leta y'u Burundi hoko gwiki?
Yaba CNC itwagwa n'umumenyesha makuru ni nacyo giteye agahinda itwagwa n'umumenyesha makuru karengera amazani yaba ngira ngo ari umumenyesha makuru afata ingingo asi nibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Ni nacyo gituma icokogwa kwari uko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabona ijwi rya Amerika rigasubira gusamirana mu Burundi. Ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa Petero Nkurunziza sinzi ko ijwi rya Amerika rizoshikira Petero Nkurunziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenza akarimbi. Ingingo yafashe irerekanye neza ataguhigimanga yuko ubutegetsi muri Bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye, ari ubutegetsi bufunga demokarasi, ari ubutegetsi butumva umwidegembyo w'abamenyesha makuru. Aha nibaza yuko rero nka Leta ya Amerika, twibaza ko Leta ya Amerika ariyo yohamagara Petero Nkurunziza igasaba ko iyo radio yugurugwa.
Ntaho mubona rero mwebwe ijwi rya Amerika ryoba ryarakosheje mu makosa yose ryagirizwa na CNC?
Nta kosa na rimwe ijwi rya Amerika ryakoze ahubwo ijwi rya Amerika tutwara tugidogera ko itaduha ikibanza gikwiye. Uyu munsi biragaragara neza yuko hari ubwoba bujanye n'ireferandumu, ubwoba bujanye n'ibwirizwa shingiro Petero Nkurunziza adashaka kwagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka.
Pancras Cimpaye muvugira urunani Senare de ruhurikiyemo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Turabashimiye, turabakengurukiye.
Tukiri kuri iyo ngingo, mwumva imaze kubabaza benshi abahora bumviriza ijwi rya Amerika baciye kuri FM Bujumbura mu Burundi basaba Leta guhagarika iyo ngingo ku neza y'Abarundi n'igihugu. Babivugiye kuri mikro menyeshamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana. Reka twumve ico babigonako.
Tugiye kubaho ubuzima tutatahura kubera yuko ni radio twahora turonka kamakuru twamenye igihugu cacu aho kigeze mugubu uye bigiye kutugora. Icyo dusaba nuko boyireka ikidegemvya nk'andi maradio yose kuko yari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi ntibigiye gutworohera na gato kukumengana ibintu bice bijamwe igifungu ke nibareke tumenye aho tugeze nibatureke tumenye iterambere ryacu nibatureke nibatureke nivyo dusavye bwoba kukucumengana ibindi bintu bije gukuvuga nyene ayo matora nukundi kuri banse ko kumenyekana nukundi kuri banse ko natwe tumenya banse ko tumenya aho ivyacu bigeze nibatureke batuvugire nkuko vyahora kare nta kibi na kimwe vyo yegira
nukuri iyo ngingo nayakiriye n'umubabaro mwinshi kubera ijwi rya Amerika ryari dufasha nka twe b'abenegihugu batoyi kumvira ibyagwa mu gihugu cyose ngiye ngo ari amaradiyo menshi azosamirana nuko atahora dushikiraho dushaka ako voix d'Amérique no kuri yahora dishikira tubabene gubatoyi tuba mu micungaro mitoyi tumva twaratuyumviriza gose ariko ubu tugiye kuba nk'abantu batumva ikiyagwa mu Burundi mu gihugu cyacu nka jewe nk'umwe n'ego gumutoyi nubona ko afashe iyo ngingo bo kwisubira ko no kuri mu kiringo cy'ukwemeza ibiriza shingiro bo duho umwanya no kuri iyo radio hari dufasha gose kwa twumve ibiyagwa hijya no hino rero cyo dusaba twebwe abenego batoyi ko bo yugurura
ku munyagihugu ndabaye cyane gose kuko iradio y'u Amerika yadufasha cyane kuko twahumvira ibiganiro byinshi n'amakuru menshi atahuyegamiye no kuvuga kubwanje fise umubabaro utagira ukungana icyo saba no saba yuko leta yoraba ingene subira mu ngingo kugira dushobore gusubira gukurikirira radio ya Amerika kuvuga ubu unye sinzosubira kumviriza amakuru atosoye canke numve vyumviro biva mu banyagihugu
je na byakiriye nabi gose kuko bisubiza inyuma demokrasi bisubiza inyuma ubwisanzure bw'abanyagihugu bisubiza inyuma ukumviriza inkuru zitomoye z'abanyagihugu bisubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ekane byinshi bisubiza inyuma igituma je mbona ko atari ingingo nziza ku gihugu ari ingingo igiye kuducanishamo n'andi makungu nacyo gituma mbona ko leta niburi iyo hagarika iyo ngingo kugira ngo igumane imigenderanire n'igihugu na kare mu kindi bavuga ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi
ubuye bahanye umunyagihugu cyane cyane gusumba iradiyo agahombo ni ke cyane nuko leta mu gufata ingingo yoza irabineze y'abanyumunyagihugu mutoyi kugira ngo imitima yabo itekane hariho amaradiyo yugawe hongeye ko yandi maradiyo yo hanze yahora dufasha turababaye cyane gose kuko ubu nta kintu na kimwe tuzomeka ko kiraba mu gihugu nico gituma dusaba ko leta yo kwisubira ko igakuri iyo ngingo tukabanda yatwumviriza ayo maradiyo kuko yadufasha cyane kuduhumuriza imitima cyane cyane ibikorera mu gihugu bigatuma rero uno munsi abanyagihugu bacagira ubwoba bakabona yuko hari ibintu byinyegeje inyuma y'ibyo bintu byo kugaya maradiyo bigatuma imitima ihagarara batamenya ikibo kiraba hirya no hino
yari radiyo imfasha kumviriza amakuru atandukanye n'ayandi nari nsanzwe ndiko ndumviriza igihugu cyacu cy'Uburundi kivuga ko ari igihugu kiri muri demokarasi hama nayo demokarasi ni kuvuga yuko abantu wumviriza ivyumviro bitandukanye naje nkaba nari umuntu akunda kumviriza ivyumviro ivyo ngahani vya hari mu bantu bakuru n'ukuri bagiza gahombukanya cyane birambabaje gose nimba vyashoboka bo biraba bakadufasha kuko yari iradio ivugira ko bose yumviriza bose kugira tugume twumviriza amakuru atandukanye niyo radio dufise yonyene ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye
nuko rero aba barabanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cyo Burundi bariko baragira ico bavuga ku ngingo ya CNC yo kugara imirongo y'ijwi rya Amerika isamira nako kuri FM mu gihugu cyo Burundi iyo ngingo atagihindutse izogumaho gushika amezi atandatu aheze ariko rero ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika buraremesha abakunzi bayo mu Burundi ko nubwo FM zacu zugawe kuva kuri no wa mbere bugiye gukubita inzu ibipfunsi gutyo igihengeri cha FM kikuzuzu n'ubuhinga bwa none haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke kuri Facebook yacu hariyo VOA radio yacu eka kandi n'ibiganiro bitandukanye murazoza muravyumva muciye ku mirongo migufi ya shortwaves muza kumva mukanya aho ngene mushaka kuyumva ko
banywanye bakunze bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 Guhera saa kumi kugeza saa mbili z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa mbili kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 17,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda duce tubandaniriza mu ntara ya Bubanza neza na neza muri commune ya Gihanga mu Burundi aha bari imibigitegwa cy'umuceri baraje ishinga n'ikibazo cy'imyuzirira y'imvura iri kwiratuma bahomba muti kubera iki muravyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Bubanza Diane Ndonse.
Ubu mu mwanya girigwe duca turaba tube hafi twanure naho haba hacisa haduca twanura bivana n'ibiti twe by'imvura ingene bije
aba nabakora akazi ko kwanikira imiceri bidonga ku imvura igirigwe utaruma dusanze mu gisagara cya commune Gihanga ukugwa kwa cyane ku imvura gutuma imbura ry'umuceri ribangamigwa ku ruhande rumwe ni mu gihe wamaze kugenywa ugakenera kwanikigwa mu mabarabara aho basanzwe basasa amahema nka hose huzuye amazi yateze ahandi naho huzuye ibishanga aba ni bamwe mu barimyi b'umuceri batubwira ko bagira uruhombo runini
nitugire izuba nitugira aho twanikira nituronka nico twikora ko je narahombye nk'itoni zinga toni zibiri
ubu wahombye nk'itoni zibiri wazigazinga
ne naziga itoni zitanu
ushobora kugenya umuceri ukamara nk'imisi 3 turanse aho wanikira ugasanga wameze kwere kirere kimeze nabi
kurundi ruhande uruhombo rw'iki gitegwa cy'umuceri rushobora guhera mu murima ukiri kurasarugwa
kwera wari weze tukabura ingene tugenya kubera amazi yabaye menshi
yari amazi mugenya neza
rora waka byose bica bitwagwa hari naho badasubiza n'ikintu nakimwe guja gukora ikintu nakimwe baca bataha gucyo ugatwagwa n'amazi pe bikabiraheze
kandi weze
yego weze bikanka ugasanga ugenya gace gato kandi kose katwawe pipi byose
no mu gihe baroso bashikana muhira bavuga ko bawurihira amafaranga menshi yo kwanikira abakozi banikira bahembwa amafaranga amajana ne ku mufuko ujamwo ibiri jana abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko bashobora kwanikira bongera banura inshuro nka zine ku munsi
kuko uca wanika inshuro nyinshi uzogera kuma utanze amahera atari makeye ko ku mufuko dutanga amajana ane mu gihe ciza cizuba twanikira inshuro zibiri ugaca wuma mu gihe nk'iki ikintu cy'ibitutwa cy'imvura uranika na gatanu utaruma
abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko ku munsi bashobora kwanikira bongera banura inshuro nka zitatu ku munsi
umeje cyane
iki gikogwa cyo kuguma banura banikira na banyene kugikora bavuga ko bahakwa kwasiga amagara yabo kuruta kuhungukira
uvuga ko turabahombesha uradakura bukuntu twanura nawe ntubagacukoje ngaho hejuru mu kwandu yacu tutiki tugasanga indugumba yaturende turatera ngo ingufu ukoresheje gatatu utuzikoresha umunsi umwe kugira ntibisubire kugira ngo binyagire kandi umuceri unyagiwe ucucika icyo gituma suca twitanga bakacavuga ngo baduha amafaranga menshi kandi natwari nguvu nyinshi twakoresheje
n'umufuko baguhembeye kane ku munsi si sawa
nabwo ntituba tubishaka yuko twica dukora ibintu byo mu ruho myinshi bituremereye hari igihe baba baduhaye amafaranga sibyo bamaze kuyaduha ugacusanga kuri gukoresha ingufu nyinshi ugacugwara ugacusanga uyagutse bya binini kubera ingufu nyinshi wakoresheje n'ubuhababi icyo gituma rero tuvuga ngo baba baduhaye amahera menshi
muri rusangi abarimyi b'umuceri bakunze kwiyunga mu mashyirahamwe aho umuntu ashobora kwibaza igituma batoke mu izo ngorane zo kwanikira uyu avuga ko bakeneye gushigikirwa kugira ngo bubake aho bashobora kwama banikira
turasaba dufasha twabikora turashobora kuba turi ngaha turi benshi ubwo umwe wese ugasanga amukubwira aje ngaha ku mashini araduhera yaguranye mu mashyirahamwe avuga ati reka nkore kugira iki ndabo kumwenda twishyura rero uvuze ko hava wimvira kuca mugije hamwe ngo mwubake bitwara uburyo bwinshi cyane rwose ni nacyo gituma rero hamwe bishyitse tukaba twarose ishyirahamwe tuje hamwe tukafatira hamwe amahera komingurane y'abantu bari hamwe
ikiyaya cimbo niko karere ka mbere mu gihugu kimbukamo umuceri mwinshi mu gihe umwimbo utagenze neza abahombera baba benshi ivyo bikava kandi kumvo zitandukanye harimo nike na gifumbire hamwe no kutaduza ibiciro nkuko abarimyi babivuga inkuru tuzogarukako igihanga mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse, harakoze inkuru iwe mushaka gusubira kwiyumva kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Bakunzi b'ijwi rya Amerika, mubandanya mugira ico muvuga ku ngingo ya CNC yo guhagarika FM y'iradio yanyu ijwi rya Amerika. Murakoze cyane gose mukurindira rero ko iyo ngingo ihagarikwa, mushobora kwandanya mutwumviriza ku mirongo migufi ya shortwaves ikurikira.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi ibihumbi 3,025, ibihumbi 9,685, ibihumbi 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo ibihumbi 13,630, ibihumbi 15,465, ibihumbi 15,675, n'ibihumbi 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, ibihumbi 9,470, igihumbi 170, n'ibihumbi 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tuce tugaruka rero mu gice cha kabiri c'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya kuri iyo ngingo y'urwego CNC rujeje kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikorwa mu gihugu cyo bikora mu gihugu cyo Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yegereye Athanase Karayenga umenyesha makuru ya nonosoye mugaho kumenyesha makuru hamwe na Richard Ciramunda umuyobozi wa radio Bujumbura International. Abaragaruka ku kibazo cyo kungene ingingo bagaruka ku vyerekeye ingingo ngenderwa ko muvye mu kumenyesha amakuru. Reka tangure twumviriza Ciramunda avuga ingorane zimwe zimwe bahura nawe.
Ibibazo dukunda kuronka cyane cyane ni ivyerekeye cyane cyane inyifato tugira hamwe n'abatumire bacu, kuko kenshi na kenshi abatumire bacu babe abanyepolitike cyangwa abantu dusanzwe twita bo muri societe civile batakurikirana bya politike. Donc kuba muri societe civile kenshi umuntu aravye ibi bihe turimo kuva mu biro 2015, hariho abantu benshi bazana na baba bashaka kuvugana agashavu kenshi, nkumbure bagashaka no kuvuga nabi, bikatugora cyane kugira tubasubize ku murongo, kugira bashobore kuvuga ibintu uko biri batareze kurenza amajambo no guta ubuntu. Icyo ni cyo kibazo cya mbere tuba tufise hamwe n'abatumire bacu. Hama naho nyine urabona ni nk'uko bimeze mu gihugu ubu, n'abategetsi rimwe na rimwe bajejwe ivyerekeye ibimenyesha makuru baragerageza kutwigeza ko bakugara amasite dukorera ko bakatubuza ibintu bitari bike, cyane cyane bakanacuragiza abanywanyi bagerageza gukurikirana amakuru kuri internet. Nivyo bibiri cyane cyane bitugora.
Athanase Karayenga umumenyesha makuru y'ikuvungu yatangwe umwuga kuva kera cyane rwose, muduciye ku mayange namwe ingorane mukunda kubona ni nk'izihe cyane cyane iyo hageze mu bihe bihambaye, haba amatora, haba mu kajagari ka politiki cyangwa ibindi bintu.
Jana bishika kuko gushukiza amakuru ni nka kujya kwinka iri mu busho bw'izindi nka zakwitana abahembe zirasunikana. Ibisanzwe si abamenyesha amakuru sabantu atacho bapfana n'abanyagihugu, abanyagihugu bariko barasunikana nawe uza muri uwo musunikana. Mugabo igihambaye n'uko uko ndavyibaza hariho amategeko umuntu naho utuba umumenyesha amakuru naho uburi umuntu asanzwe utorenga. Wavuze kuvuga ukuri je mbona ko ari bihambaye rwose, kuko naho uba washavuye naho uba uri muri uwo musunikano naho uba uri ufise aho wegamiye aho uhengamiye uhengamira cyangwa uwoshavurira, mugabo uvuga uti hari hakaririmbi ntarenga simbeshe abantu simbeshe abantu kandi sinde batuke kuko umuntu uko ari kose abafite ibanga ryiwe afite iteka ryiwe ariko kubeshera umuntu birateye agahinda kuko nibyo tugeze mubu kakageso k'ubuntu byonyine katubuza kubesha amenya nk'uko ntuwarinda kukarondera mu bamenyesha makuru uwo karondera mu buntu
ubuntu naco ubuntu naco ni kimwe mu bintu nyene yoshira mu jyamenyesha makuru risaba ko umumenyesha makuru wese yogendera ariko nagomba na Richard twako tuvuga ku kibazo cyo gutohoza kuri no gutanga inkuru imvaho hari gihe birabishika mugatanga makuru y'ukuri agafatwa nabi n'umurwikana kacanke ubundi murwikubera iyo nkuru yo bita banezereje canke hari gihe musanga mwihenze mutatoje neza amakuru muri ivyo muri ayo makuru yose mutangaza mu radio Bujumbura International.
Hama rero kuri ivyo bintu byo kumenyesha ko gutanga amakuru kenshi ugasanga mu nyuma bigarutse ku waritanze ni ibintu bishika cyane kuko abarundi ntibakunda ukuri cyane cyane abanyepolitike bacu ntibakunda yuko umuntu abuvugira ibintu byabo kandi akabivuga mu kuri akanabishikiriza imbere ya mu maradiyo cyangwa mu binyamakuru kuri interneti kenshi baranahindukira bakanatwitwarira turafise imanza zitari zike bakatwitwarira mu masentare tukavyitaba tukabifigura tukerekana ingene bimeze nta na rimwe birashika yuko badutsinda mugabo agashavu karahaguma yuko umuntu aba yabasesiye agatabi ivyo ni ibintu bishika si mu Burundi gusa bishika ku isi yose abanyepolitike ntibakunda ko umuntu abasesera agatabi si n'abanyepolitike gusa kuko amakuru sa ya politike gusa hariho n'abantu twovuga nk'abagwizatunga bataba bashaka kuriha amakori hariho abanyuruza amahera ya leta batari abanyepolitike ivyo vyose birashavuza abantu mugabo nta kundi umwuga ubwirizwa kumera gutyo ukuri kubwirizwa kumenyekana mugabo haragira n'ukuri n'ivyo aho dusanga naho nyene twihenze muri ico gihe turaha ikintu bita mu gifaransa droit de réponse uwo twari twavuze tukayitanga kandi tugasaba n'imbabazi mu gihe twihenze
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gusaba imbabazi kiri muri za ngingo zitanu gusaba imbabazi igihe cyose habaye nk'amakuru yatangajwe akabonekamwo amalenge cyangwa amahinyu reka imbere y'uko tuvuga ku kindi kibazo gihambaye cyo kwigenga tuhe ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika yumviriza radio ijwi rya Amerika tubwire ukuntu zifashe muri iki gihe tutari ku mirongo ya FM Aimé Pascal Ndubimana niriwe neza
ego turabahaye niriwe kandi tunashima ko mwana dutelefonye ngo tugire ico twoyaga muri kano kanya
ibintu bifashe gute muri ko muratwumva kuri FM abakunzi bi radio ijwi rya Amerika bifashe gute muri iki gihe
bon c'est vrai jewe no babwira nk'umwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nk'umwe mwaza mudaha ijambo kuva muri 2015 twaragize icyo umuntu aterera rero jewe ngomba mvuge no ku izina rya ministère africain de compassion c'est vrai kumva k'umuntu ko atabumva ino radio nibintu vrema sinovuga ngo biratunejereje turahomba byinshi cyane by'ukuri hariho benshi twaganira banabumviriza hari inkuru zatangwa ukumva yuko kabisa biradio usanga umuntu akunda rero ntabonezerwa ibi byabaye ariko mugabo murantunga ingingo zafashwe ejo mwari mwana atumiye uyu muyobozi wa CNC yaranavuze ingene byagenze kandi aranasigura twebwe tukavuga tukumbure bijya byabaye hakaba kwihenda ko yavuze ko mwoja hamwe mukandika ikete abantu bakamenya icyabaye turifuza yuko ahantu haba hari ikosa ukwihenda kuko turi abantu twama turi abantu ntawuvuga ngo ni umutagatifu akora byose neza hakaba imbabazi bakavuga bati ngaha twihenze hakaba no gukosorana ariko mugabo nubwo byanabaye bakavuga ko habaye inkuru kumborezi na zitanatohoje ugasanga habaye no kwihuta mugabo twebwe twaratanze hari icyo twoshima twavuga tuti umunyamakuru habaye kwihenda ntabwo aba ari bose nyotama nkazikoye nanampanura iyo mwanadutumiye twebwe twaravuze tuti yaro nk'abanyamakuru murantunga
abanyamakuru
nshimye ntiwoshimira umuntu atacumva urashimira umuntu azumva kandi nzaziduka atari byiza nkawe uriko urambaza twebwe twaranabigushimiye kuri mikrofone z'iwanyu hariho mwebwe ntimwemera ikintu coca ku radio co gutuka igihugu co gutuka inganza ivyo n'ibintu nzi namwe mvuga hariho n'umunyamakuru ari muri Kenya uyu Eloge n'umuntu by'ukuri muratanga muzobaze abarundi ino aratanga inkuru iri ekiribwe
ego reka reka ku mazina abamenyesha makuru reka tubanze tubireke gatoyi tuvuge cyane cyane tugaruke kuri cya kibazo cyo kwigenga kwigenga mu kutangaza makuru mushya ntahe atanaze karayinga ubwigenge kumumenyesha makuru n'ikintu gihambaye cyane gose ivyo navyo birakunda gushika ugasanga kubera ibihe igihugu kiba kirimwo usanga ari ikintu kishobora kuba kigorana cyane gose murashaka kutubwira niba mu mwuga wanyu imyaka mwamaze gutangaza makuru mwigeze mugira ikibazo cy'ubwigenge hamwe mwumva ko inkuru mutangaza atamuntu aguha amabwire canke amabwiriza
reka mu by'ukuri ubwo bwigenge tuvuga bwamenyesha amakuru bw'ugushikiriza amakuru buri n'isoko buri n'iyo buva buri n'iyo niyo bwavuye buva mu masezerano mpuzamakungu declaration universelle des droits de l'homme hanyuma kandi ubwigenge bw'abamenyesha amakuru kugira ngo bashikirize amakuru bufatanye n'ubundi bwigenge bw'abanyagihugu kugira bumvirize amakuru bishakiye bw'abanyagihugu kugira ngo bashikirize ijambo bashatse
kwigenga mu mwuga wo kumenyesha amakuru mushya ntahe Richard uragira icyo kivuze ko inyuma yaho duhahere ijambo umunywanyi dufite hano Peter mwiriwe neza muri hega Peter
igitega
izina y'ikirundi ninde
Mugisha
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
cy'imvuro ngoma gutera nuko none tudeje kuyara wacu twamwe uko uragira n'igihugu ama dio de disnaza dana yishya madi bwa twinzi tutagama ku nituze ere mugiye batikira akora cyane muri iyi tema cyo cyumba yuko sanga dana ku byo ba bitikira mu Burundi ko ama tugasaba yuko uyo bodibiri byame bitako bwa bisho ko byo bakumbikana cyane n'imbari ama kitchen bakabeshije byo babara babeshye yarimo byo twirege tumwe tuyumba kuri kwanyu
murakoze Peter mushya ntahe Richard ariko twari ko tuvuga amakenga Peter ashikirije amakenga ariko ashikirizwa n'abatari bake n'umutumire dufite ngaha nawe nyine yashikirije nashaka ariko muwandanye muvuge ku kibazo cyo kwigenga mu mwuga ukumenyesha amakuru hamenyesha amakuru mufise iwanyu mu radio wanyu icyo kibazo hari icyo mufise na gatowe
oya icyo kibazo nta ngorane dufite mugabo icyo nashaka kuvuga ku byerekeye abamenyesha amakuru mu cyane cyane mu maradiyo nuko hariho ikibazo cya finansi iyo finansi mazayo maradiyo n'ibinyamakuru hariya mu Burundi ava hanze ahabwa n'abandi bantu biragoye cyane kutawumviriza intumbero abo babaha amahera abo babaha amasama bababwira mukurikiza icyo gituma kenshi na kenshi bishavuza rwose leta y'u Burundi kukivuga iti aba bantu babamenyesha amakuru ko baronka amahera abatunze ava hanze nk'ure bakorera abanyamahanga mukaba muzi neza yuko hagati y'abanyamahanga na leta y'u Burundi na cyane cyane abazungu ngaha muri za Union Europeenne bitameze neza cyane bagaca rero bafata ibihano bafatira ibihano abo bamenyesha amakuru nibaza ko ingorane nini ku bwigenge bw'abamenyesha amakuru ihagaze kuri finansima
akabino ngaha duce dusozerera tuba turabangiriye na ku ibiganiro byo mu Kirundi n'Ikinyarwanda twari tubafitiye kuko Samuel n'iminota 30 tubafitiye ayandi makuru azobagezweho nshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakoze yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na Lidiane Nahazwe nari magarikiye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tuyifurize kubandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu mugire indwi nziza.